Ndashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu mu Burundi, muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104.3, kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93.3 I Karungi, muri Uganda no mu micungararo yaho mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 I Kisoro. Ku isi hose tukaba live kuri wezitatu akaburungu radio VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga tuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diana Nini Nahazwe, ndi muri studio y'inzwi. Muraza kuntunga, murumva ko ijwi ritari ryiza ririmo ibicurane, ariko turayaga anizera ko tuzakumvikana
muri isanga. Muri usanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Banywanyi b'ikiganiro muri isanga, tubiseguyeho ko tutari bushobore kwakira telefoni zanyu uyu munsi, kuko turi bwongere guhitisha icyahise ku wa gatanu kivuga ku bibazo bijyanye n'imishahara y'abaganga mu Burundi. Tubashimiye ko mukurikira ibiganiro byacu.
Urwego rujejwe iperereza mu gihugu cy'u Burundi rurapfunze abaganga batanu, rubagiriza kubangamira umutekano w'imbere mu gihugu. Aba baganga bazira ko basavye ko agashara kabo bakora mu bitaro by'abigenga kaduzo. Amakuru y'ijwi ry'Amerika rikura mu gisata cy'ubuvuzi mu Burundi yemeza ko umuganga akora mu bitaro by'abigenga ahembwa amafaranga yaba amadolari y'Amerika 170 ku kwezi, ahandi dufatiye ku idolari rivunjwa 75,000 ku isoko yo mu Kinywabu. Abaganga batandukanye bavuganye n'ijwi ry'Amerika dutegura ikiganiro muri isanga cuno munsi, harimo abatubwiye bati aya mafaranga ni intica ntikize natashobora kumarira umuryango. Ibaze kuba wamaze imyaka irenga 5 wigira ubuganga kugira ngo utahukira kagashahara. Banse kwemera kuza mu kiganiro bavuga ko ikibazo cy'umushahara w'abaganga kukivugira ku maradiyo bisa nk'ukwiheba. Umwe muri abo baganga atashimye ko amazina yiwe tuyavuga, wundi yatubwiye ko bagenzi babo bo mu bihugu bibanye by'u Burundi babasumbye umushahara inshuro zirenga 15. Ati mu minsi iri imbere u Burundi buzobura abaganga, kuko ubu kwihebera umwuga birutwa no kurangura amakara ukayadandaza. Igihagararo twari dufise cajanye n'intwaro za kera. Ku rundi ruhande, abaganga bakorera leta basanga abakorera bigenga bikigendeka. Umuganga yanonosoye kuvura muri rusangi mu Burundi akorera ibitaro vya leta akenshi ahembwa 470,000 amafaranga y'amarundi, ni kuvuga amadolari atagera kuri 65 ku idolari rivunja 75,000. Mu kwezi kwa 11 ko mwaka uheze urunani rw'abaganga mu Burundi, Sime Jebu kwari kwasavye ko umuganga atangura umwuga ashikira ku madolari arenga 650,000. Ubusabe bw'urunani bugeze he? Turabigaruka ko ikindi juri ya Amerika ryamenye dutegura iki kiganiro. Nuko kuva mu kwezi kwa mbere uno mwaka hari abaganga benshi bamaze gusezera ku buzi bwabo mu Burundi kubera ikibazo cy'umushahara. Hari abahinga bisigaye bigoye kuronka mu Burundi kubera iki kibazo. Hagati aho abakiri mu mwuga basaba ko bagenzi babo bapfunzwe, bazira gusaba iduzwa ry'umushahara barekurwa bitagenze uko bakaja muri yegere yegere. Wawundi ati igihugu ni mwarimu na muganga. Kazoza k'abaganga mu Burundi ni akahe? Ikibazo cy'umushahara wabo bimeza ko ari ntica ntikize, cyabwirijwe gukemurwa gute kumva no mubigenga imyidogari yose abakiri bato baracahurumbira kino gisata mbega hoho abaganga bari hanze y'igihugu bagona iki kuri kino kibazo tutubazo nitumwe mutwo tugiye guca ijyanino muri Isanga rino munsi natumiyemo Melance Akizimana n'umukuru mu rurunani FNSS ruhurikiyemo amasandika n'amashyirahamwe yo mu gisata cy'amagara y'abantu rishira hamwe ryanditse rwete giyamiriza ifungwa ry'abaganga basaba umushahara wisununuye ikaze muri Isanga Melance makoze kuduha kanya kugira ngo dushobore kuyaga kuri kino kibazo
murakoze mwese na mwebwe mwiyumviriye kugira tuganire kuri kino kibazo kandi nongera ndamutsa abariko baratwumviriza bose
yego ndabisigura ko na mwebwe murumva ko Idris Giza haraka gripe kateye ngaha ahanyongera ngo nikobera imbeho ariko ndaza kugerageza mfise agacayi iruhande yanje karaza karansahiriza kandugiriza ijwi Melance mbere ko twinjira mu kiganiro nyezi na reka mbanze mbwira abatwumviriza ko nanashimye cyane yuko dusangira ikiganiro na mushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi ariko kuvejo naragerageje no munsi nagerageje nta numwe yigeze yemera kuza muri kino kiganiro kujugi Amerika imiryango iruguruye ejo canke hirya yejo bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi hakazogira ico mwifuza kugira kuri kino kuvuga kuri kino kibazo tuzobaha ikaze kugira ngo twumve ico mugona kuko murumva yuko ari bivugwa muri ico gisata mujeje akabazo ka mbere Melance nabonye urwete mwanditse mwandika mwiyamiriza ipfungwa ry'abaganga batanu abaganga batanu bapfunzwe ni bande bapfunzwe ryari ivyo bazize mwo bitubwira
ego nivyo natwebwe byadushikiriye aho dusanzwe dukorera mu runani mpuzamasendika rwacu batubwira yuko hariho abaganga bafunzwe bari mu bitaro bitandukanye mbere hakaba harimo nibo batwara akarere k'ubuvuzi muri Mwaro mu ntara ya Mwaro hanyuma bakaba bari abaganga bane muri abo batanu n'abaganga basanzwe bakorera mu bitaro Médecin Généraliste hanyuma twumva yuko abo baganga ibyo batubwiye twumva yuko atampu zarimo kugira ngo ngo bafungwe kuko twumva icyo bavuga ikibazo cyari bari ko barashikiriza ni ikibazo gisanzwe gihari gihari kijyanwe n'umushahara ego nabo rero niko twari twazumvise hanyuma tugerero nkuru nk'abasanzwe baserukira urunani mpuzamasendika n'abakozi mu bandi tuti ntibyoguma gutyo onye reka tugire icyo tubivuze dusesangure turabe namba amategeko abyemera n'uko atabyemera hanyuma dusanga koko bararenganywa duca turasohora rino tangazo kugira ngo turabe yuko bamwe n'abandi abategetsi abo baba barabafatishije cyangwa abo baba barabafashe kugira babone yuko amategeko atari karakurikizwa ahubwo bashyira imbere ubutungane bubereye kugira ngo kira muntu wese asanzwe aba mu Burundi ntahabe abantu aha abantu bwoba ntihagire umwene gihugu ntibamwaka uburenganzira bwo kugira icyo avuze ku kintu aba yabonye kitameze neza gutyo abantu bose tubeho neza tubeho cyo kimwe
hama ni batanu harimwo utwara akarere ka Mwaro bafatiwe mu mwanya umwe bafatirwa hamwe umwe wese bamusanga ariko aravura byagenze gute
oya uko nabyumvise kuko urumva ko bari kure na kure uko nakumvise uwo onye nk'uwo mu karere ka Mwaro karere bita Fota nuko we bamufatiye i Bujumbura asanzwe umuryango we usanzwe uri Bujumbura usanga yari yamanutse kuri abo muryango afatiye i Bujumbura muga abandi bose uko ari bane bose bafatwa bari ku kazi abajeje iperereza twumvise ababibonye abakozi nibo batubwira yuko babasanga ku buzima ariko barakora bagaca bagenda uko nyine bakagenda inzima yongo
ubu bimeze gute none baracari mu minwe y'iperereza
kugeza uno munsi nta nkuru na ntoyi turaronka itubwira yuko boba barasohotse kuko basohotse twobimenya baracari mu minwe y'iperereza kuko na ryari haraciye nk'iminsi ngahe twari kumwe na bamwe mu basanzwe barongoye shirahamwe ry'abaganga MEJEB ratubwira yuko bakifunzwe bari bafunzwe kugeza uyu munsi rero nta nkuru n'imwe irasohoka kuko basohotse byomenyekana haragacerere karenze kuri ico kibazo
mu makuru yagiye arandikwa natwe ku ijuru ry'Amerika impande zitandukanye zaratwemereye ko cyukuri bapfunzwe ariko mu makuru yagiye arandikwa n'andi natwe bwitwamenye nuko bano baganga batanu badakorera gusa badakorera abigenga badakorera ibitaro vya leta ahubwo bakorera n'ibitaro vy'abigenga ni gute none byagezaho n'ukorera uwigenga agira avuga ati nyongera agashara kuko rero umenga ico gisata c'abigenga nico cahemba neza mu Burundi
murabona ico gaha mu Burundi biragoye kenshi muri abo bigenga hari habigenga koko hariho nabandi usanga nko mu bategetsi dusanzwe dufite bagiye barugurura ibitaro canka yandi mavuriro ugaca usanga mubo bakoresha rero bagaca bashaka kubakoresha uko bashaka bamwe bagashaka kubagira abacakara babo abashumba babo ugaca usanga rero aho rero niho bivuye ugaca usanga rero baciye baravye n'ibyicaro baba bafite mu gihugu ugaca usanga canke ijwi baba bafite mu gihugu ugaca usanga bagombye ko abo bantu babakoresha ku ngugu nuko rero hari habigenga uko nabyumvise mu mafaranga basaba hari ibitaro bimwe bimwe byari byayatanze mugari ibindi byavuga ati twebwe tukiri ngaha ntibishoboka yuko ari mafaranga muyaronka muriko muragumuka muriko mutera akajagari mu gihugu nuko rero byagenze ku makuru twagiye tubaronka ni ukuvuga hariho ibitaro bimwe bimwe byatanze amafaranga bari bakeneye ko bahembwa mugabo hariho n'ibindi rero byaciye bavuga bati oya ahubwo reka tubereke inzira mujyamo mubereye nuko twabyumvise
murakoze cyane kuduha umuco kuri ico kibazo mugabo muti hariho abemeye gutanga amafaranga bari barasavye arangaye n'abandi bansi
uko twabyumvise nuko bagize inama baravuga bati n'imiburi iburi umu message analyste tiyohembwa amafaranga ari munsi y'imiliyoni 2 insiguro babiha numvise nuko bavuga bati benshi naho muri ayo mavuriro yigenga ibiciro byaraduze consultation baraduze imiti barayibidugiza uko bashaka serivisi zose zikorerwayo zaraduze none ni kuki ibindi biciro byoduga ni ukuvuga ibyo umuganga wawe akora ntibiduga ni ukuvuga rero muri iki gisata kirimo ingorane ku buryo umenga iby'amagara y'abantu se muri iki gisata muri rusange iby'amagara y'abantu ntibyitaweho ugamusanga rero abajejwe igisata cy'ubuvuzi abagikoreramo umenga n'abakozi sinovugakoni n'abakozi ahubwo ntibafashwe neza cyane
reka mu nkundire Melance tuje gato ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijuru rya Amerika bashaka ko dusangira ikiyagwa arafisi ibibazo arafisi ibyiyumviro turahera kuri Gaddafi Goodman Gaddafi kaze ku ijuru rya Amerika no muri isanga uherehe ga Gaddafi aho muri Kenya havugwa make
muri Kenya turaho turashima akavuga niko karenze kandi abari kuvuga ni menshi cyane bazi gusira ibibazo bitandukanye harimo cyane cyane igihugu gitegeka isi ibibazo kimwe imodoka ikigo cyafatira isi yose aho ifite ibintu byo gukora kuba muri rusange hari ubwoba bwinshi
uri kuvuga izi ngingo zitandukanye zirimo kugara ibisata bimwe bimwe za Amerika
tubona ko twese niza dushikira na cyane cyane nk'impunzi nk'impunzi ngaha muri Kenya impunzi ziko zikoresha mu makategori atandukanye ku buryo hari impunzi zitazishobora gufashwa hakaba n'izofashwa zayabaye n'izindi zifashwa cyane zirimo abayisanzwe umva ibintu byose birafatwa ko bigarugira ingaruka ku bantu bose bwaba impunzi baba bari mu gihugu ndetse
kwihangana nuko rero no munsi muri sanga nabazaniye Melance Hakizimana twarurunana ni FNSS ruhurikiyemo amasendika mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi turayaga kungingo zitandukanye zivugwa muri ico gisata hari abaganga bari mu minwe y'iperereza kora ko basavye akashara kabo kuduzwa hari byinshi arabaganga ngo batakiboneka cyane wowe ico baza Melance nibaza ko nawe nabikurikiranira na hagufaraza kukwishura duka kwicamba
ego ikibazo no abo kwanza mu muda mukizi bwa mbere ariko
amahoro neza
ego mwakomeye
ego turashima kiretse izo ngorane turimo gusa ibindi ni buke buke bisangiye n'abandi barundi
ego none abaganga bahagaritswe boba basabye ako kubiga gashahara cyo ni kibazo cya mbere ikindi novuga no serera urabona Burundi buri mu kibazo cy'ubukene bivanye n'ingingo cyangwa ibihano burimo rero mu bakoresha bikwiye kuzana inyigisho kubaha abantu ku bakozi bose babanyuza n'abagenzi biri mu bantu ku bakozi bose ikabigisha kabasigurira ikibazo kihari gituma agashara kataduzwa kubera nizere yuko kubona agashara kataduzwa leta ntibigira nkana leta igita mikoro make nayo uko biri kose irayigora aho ukuntu inaniwe rero inaniwe reka n'umubyeyi abana bisaba gutaha uyu mubyeyi ubona kimwe inyama akavuga ibintu biteye imbere cyane abandi bo mu rugo ntibaca bavuga ngo bagende ku zindi ngo cyangwa basuzugure umubyeyi cyangwa bamuge ko ahubwo bisaba batahure igihe barimwo nize ko atari ubugombe bwa leta bituma umushahara utaduga cyane ikiri naco leta
nikwiye
guhoraza navuga leta nayo bisaba igerageze ibone yuko bivuga n'inkuru n'abashobozi abaganga bafise cyangwa abakozi bose ugenda mbona n'abandi bakozi bafise niba kamwe yo kubuka kubaganga kwanza kubera abaganga nibo ni igisata kitoroshe cyane iyo muganga ariko avura n'inzigo akavura atameze neza nize ko igihugu twagirira ikibazo igisata cy'amagara y'abantu kiraba kikajya mu bisata bikomeye byo kwitabwaho cyane bakabishyira imbere
nuko urakoze cyane Kadafi mbere ko Melance aca kwishura akabazo k'amatsiko mugani w'abanyarwanda niwe wavuga akabazo k'amatsiko ahuri ni mu ikambi
yego
ikambi yitwa gute
Kakuma
muracari benshi abarundi bariyo mungana gute
hari abarundi benshi cyane abarundi boba uko riko bashaka mu 2020 gute
nuko urakoze cyane hama mugabo nashaka kukwitumira kuri abo barundi bari ngaho n'abanyarwanda bumva runo runimi turabashaka ko muza muraza mu biganiro cyane cyane abapfasoni sivyo ubatubwirire turadushaka ko abapfasoni nabo bagira ijambo ku ijwi ry'Amerika turakunda abagore cyane utuzoze turabumva mu biganiro byacu ubuhoho twaranabashiriyeho na WhatsApp channel aho dushamo ibiganiro byacu murashobora kuza muraza mukurikira ibiganiro gutyo ntituzange
namaze kuyijyamo genda bakwikema cyane bakunda kandi ibintu bakunda bose ibyo cyane namaze kuyijyamo kandi ndakunda amakuru yanyu ngira amakuru n'umuntu ambwiye amakuru ndamubagaba yabonye hehe
urakoze cyane
ndi Amerika ntibabesha ndimuza mubesha kuri turabemera ntimubesha
murakoze cyane Gaddafi abo bapfasoni muri kumwe ngabo muri Kakuma turabakeneye mu biganiro urakoze cyane ubwire ururanirwe mu byo urimwo ego Melance utubazo twa harimo ivyiyumviro mugabo hari akabazo yahereye ko icyiyumviro cya kabiri kiraza kubyara ikibazo nimutabigaruka ko ntacu muduge ku ijambo
murakoze nagira ndamushimire Kadasi kuri ibibazo abajije byo gushaka gutahura ikibazo cya mbere yabajije ati koko abo bantu bafashwe kubera basabye gashahara ego kugeza uno munota turiko turavugana nizo nkuru dufite yuko bafashe kubera boba habaye inama ya PNUD hanyuma bagafundika yuko umumetse generaliste wese yohembwa imiliyoni 2 na cyane cyane mu bisata cy'abigenga hanyuma urayizamu nawe akahembwa amafaranga atari munsi y'ibihumbi 50 ibyo rero hariho bamwe bamwe babishyize mu ngiro n'abandi baciye bahitamo yuko bafungisha abantu izo nizo nkuru twebwe mu runani mpuzamasendika yo mu gisata cy'amagara y'abantu FNSS dufite yanavuze ati ubukene
yego
ati igihugu kirimo ubukene ati n'ibihano ingorane si ubukene turimo cyangwa si ibihano ingorane zihari ni ingorane zifatiye ku kiyago umumenyeshamakuru agitangura yatubwiye yuko yarondeye n'uwo mu gisata cy'amagara y'abantu kugira ngo aze dusangire kino kiyago mugabo mwumvise ko yaje ni ukuvuga yuko mu gisata cy'amagara y'abantu turi n'ikibazo gifatiye ku biganiro mu kazi abo barinze bafungwa kuva igihe kitari gito amasendika yo mu gisata cy'amagara y'abantu twama dusaba kugira tuganire n'abategetsi babutwara mugabo byarase ntibishoboka n'ubu unye aho abo bantu bafungiwe twarumvise yuko umushikiranganji yoba yarabonanye n'utwara sendika Simejed mugabo mu byo bavuganye nta byavuyemo kuko nta n'icyo yavuze yari akwiye kuva mu gacerere akabwira abarundi n'amakungu icyabo bantu bafungiwe kuko icyo tuzi ni uko kugeza uno munsi icyo bafungiwe atamategeko byakurikije kandi gusaba agashahara n'ibisanzwe ku by'isiremwa abakozi bamye basaba agashahara ubu n'ubu abakozi twese dusaba agashahara bazokwama basaba amashahara bashaka rero ko badasaba agashahara sinzi rero ukuntu bizogenda ni ukuvuga ko akazi kazoba gahagaze burundu iyo niyo migenderanire ya mihari hagati y'umukozi n'umukoresha umushahara ni ikintu bama baganira ati rero harakenewe inyigisho mu bantu kugira ngo leta yamiganira icyo nicyo kibuze icyo nicyo kibuze uri kuraraba nk'aba bafashwe bagafatwa bari ku kazi hanyuma tugasanga hari abari kubaridoga bavuga ngo ngo bakora mu gisata cy'amagara y'abantu ngo bakora mu gisata cy'ukwigisha za kaminuza ngo bariko baragenda ibyo bice biba bihari abantu babiganire n'akare igihugu n'umurima rusange igihugu n'umurima rusange ibyo bice rero biba bihari babiganire tuvugane tuti byogenda ukunuku nuku turavye kwitunga rihari
icyo rero
kiracyaguze cyane icyo kintu batacumbise urumva n'ingorane
murakoze cyane gose Milance nsubire ku mirongo ya telefone nakira Innocent ariko ndasaba na Selemani kuguma ku murongo ndazi ko ndagufite Selemani ndahera kuri Innocent Innocent ikaze ku jugi Amerika no muri Sanga
ko ndabumva cyane
uherere ga Innocent
kamo gisagara cyawe cyumva mu kanyoshe
akabazo kawe cyane intererano twagutumiye Melance ya Kizimana n'umukuru runani FNSS ruri kemo amasendika yo mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi
tugwita FNSS
twundise
FNSS
FNSS
murakoze ku ego duka ku ijambo Inoso
icyo navuga cyo nimba aye abaganga bakwiye kujya hamwe sendika yabo bakavuga ati reka dusabe umushahara ukwiye nimba babonye bajya bahembwe ajya amahera ari mu bindi bihugu ntibocya bavuga nabo ngo biyadukize ngo basabe umushahara ngo banganye n'abariya nabo maze kuraba n'ahantu hakaze n'igihugu ingene cyifashe hama bakajya hamwe bagasaba ako gashahara kubera gashahara abaganga bahembwa mu Burundi ni gato cyane hama nkongera kuvuga ati nimba abo baganga bafunze nibarabe nyine bafungurwe babagire igongwe hama isendika y'abaganga icica hamwe itorere icyo kibazo kuko duherereye kuraba hano mu Burundi icyo kibazo cy'abaganga n'umushahara wabo bahembwa umushahara muto ugereranije kuraba nabo bigenga no mu bindi bihugu barakwiye kujya hamwe rero sendika y'abaganga bige icyo kibazo ama barabe n'ingene bokoze bagenzi babo kuko ngaha mu Burundi ntibocera yegeregera ari abaganga batatu kandi bose bari muri sendika imwe basabigiye inama mba rero ntibarabe bajya inama babakureyo hama rero babone gusa ako kantu bashaka si abaganga gusa aro nabigisha bose
urakoze inosa
bariteka yuko akashara kabarika amareta nayo ibone kukemura icyo kibazo
ugira umunsi mwiza sivyo
ego namwe mwakoze kutamagara ku cyo cy'Amerika
ego melance mu nkundire muraza kugira ico muvuze ku byo inosa vuze mugabo mbanze nakiri na na Selemani Kimburu kugira ngo muce mwakiri ibibazo bico icari mu Kimburu ikaze kujugira Amerika
ebo makoze ngo atugwa na magazi ku mugo mukuru w'inara ya Muyinga inera notice nuko mu byukuri ugiye kuraba ayigigu ngene igigu kimeze abo baganga ni bari kuba ngombwa yuko gusaba uyu mushahara kandi bafite aho batwarigwa bafite aho batwarigwa mu mate batwarigwa bi aho batwarigwa ni bitaga ngombwa yuko basaba umushahara ku nguvu cyo bakiri igihugu kitafite amategeko kuko barize bisaba yuko abo baganga nyine bavuga ati bajya muri sendika ibarongoye ega murabe muri gashahara kuri leta batumeze umushahara kuko niba tubafata umushahara uhembwa mu gihugu cy'u Burundi bawugeranye n'umushahara uhembwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika vraiment sibyo nabo bakuba arigenza nabi
ariko ntawavuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika
akona karero ndiko ndaguha kuko amafaranga umuganga akora Tanzania mu gihugu cy'u Tanzania kiba faranga enda mu gihugu cy'u Burundi
urakoze cyane ego ugira umunsi mwiza ngaho imuyinga utamukiriza abanyamuyinga
abanyamuyinga bose barakomeye n'akavura karagwa ntangorane n'akibazo
urakoze
imuyinga ni nyabagendwa intara ya muyinga ni nyabagendwa ntangorane ni mwihari
urakoze mugenzi ugira umunsi mwiza
sawa murakoze
ego melance ivyumviro harimo utubazo harimo ivyumviro kwa Inosa na kwa Kimburu mu bishurire rimwe
ego murakoze ego idosa yatanguye aravuga ati abaganga baratwiye kuja hamwe bagasaba ibishoboka cyose nibaza rero yuko batoba baragiye hamwe nico gituma bahurikiye mwishira hamwe cyo twita sendika bahurikiye mu sendika baragiye hamwe bararaba uko bimeze haja nuko uno munsi turiko tuvuga abaganga bo twita lemetse haja igisata cy'amagara y'abantu kigizwe n'imigwi myinshi naho uno munsi turiko tuvuga uyu mugwi waba bafunze iyo migwi yose irafise inani usanga ihuriramo cyangwa amashyirahamwe usanga ahuriramo kuko ijwi ry'umwe riragoye kugira ngo rishike kure nico gituma rero bavuga bati tuje hamwe baragiye hamwe rero barafundika bati tugira iki n'iki n'iki hanyuma abatabizi iriho umushahara ku ngugu nico gituma hariho inzego zijejwe ibiganiro no mu bisata byo mu bisata cy'amagara y'abandi hariho imigwi ijejwe ibiganiro mu kazi ico gihe rero ibibazo byose ubu afite ikibazo niyo abicishe ntabo rero bavuga bati aba bantu bariko baratubogereye bagiye kure baca babizana muri iyo migwi y'ibiganiro bakaganira mugabo nababwiye mu gifata cy'amagara y'abantu turafite ikibazo kijanye n'ibiganiro mu kazi abafungwa rero bati yofungurwa nibyo dusaba nta kindi dusaba ko bafungurwa hanyuma baganire ku bijyanye n'ako gashahara iyumvire uno munsi akazi kajyanye no kuvura ubutakazi ntakazi ubukazi arakazi cyangwa umaze kurwara cyangwa akagwaza haramaze kumenya ukuntu kameze iyumvire rero umaze iminsi ingahe ari yuri hanyuma ukwezi guheze nturonke n'icyo ushobora gufashisha umuryango hanyuma bagacabona ko umenga n'ibintu bisanzwe uwo muntu ntavuge ibyo rero biragoye kutavuga kandi bavuga ngo hakora mu nda waraye inzara biragoye rero ko adoheza ngo akore neza hanyuma ababa bakeneye ibikorwa by'abajejwe kuvura kugira babironke neza
murakoze cyane
Selemani yavuze ati ubu igihugu kimeze ati ntibyari bikwiye yuko basaba umushahara w'umurengera cyewe ahantu nuca ntwenga umushahara w'umurengera basabye n'amafaranga angahe
aho turavye no mu karere bavuze bati imiliyoni zibiri ku muntu yize imyaka indu canke irenga imiliyoni zibiri aho twovuga ko ari amafaranga y'umurenge eka noneho tumvise yuko hariho inzego bishobora gucamo bakaganira bakavugana bati byogenda ukuntu nuku mu gihe rero ababa barongoye mwene ibyo bitaro baba bumva icyo arico ibiganiro hajya rero ikiganiro naho bagisuzugura nico cyonyine gishobora kuzana inyishu sagasho sukubera mu babafunze icyo kibazo kidoca gihera eka aho ukiza bicuka kibi kigatuma nibasigaye bagura nabi ntitwumva rero yuko bafata abari ku kazi bakavuga ko aribo bariko baronona umutekano w'igihugu kandi ko baba bariko bakora ibyo
bigiyeico
nobubwira ingorane zishikiye mugenzawe Selema ingorane zishikiwe mugenzawe bawishyira mu kibanza ciwe imbere yuko uvuga uti mbona yuko byogenda uku nuku umushahara rero bahembwe umushahara muto cyane urabye ibindi bihugu ukuntu bahemba ni naco bituma navuze nti nibaje hamwe igihugu n'umurima rusange abatware n'abatwagwa tuvugane ukuntu ibyo bice bihari ukuntu byogabanganywa neza tukubaka igihugu cacu na kare nta munyamahanga azoza kukitwubakira.
Banywanyi b'ikiganiro muri sanga tubiseguyeho ko tutari bushobore kwakira telefone zanyu uyu munsi kuko turi bwongere guhitisha icyahise ku wa gatanu kivuga ku bibazo bijyanye n'imishahara y'abaganga mu Burundi. Tubashimiye ko mukurikira ibiganiro byacu.
Ngarutse gatonya inkuru y'umwana isubira inyuma aya makuru nayo yuko ngo Dr. Aimable ndabereye atwara simejebe n'urunani rw'abaganga ba bita ba generaliste mu Burundi nawe atawuzi irengero
ni sendika y'abaganga ni tuvuga ko ni sendika y'abaganga runani no kuvuga yuko abahahuriramo amasendika menshi
amakuru yuko nawe nyene atawuzi irengero giwe byo bari byo canke ni ya makuru yo kumbuga ngurukana mumenye rimwe na rimwe baca bashiramo two bishaki
bo ni turaronka neza uduha inkuru mugabo ndatwebwe twabyumvise biciye ku rubuga ngurukana bumenyi hanyuma abo twaciye hose twabajije ntitwigeze turonka ubitubwira neza kandi icyo mugabo ikihari ni uko twanashitse ahasanzwe akorera ntitwamubonye kandi n'amatelefoni yiwe yose yarazimije bishobora gushika rero nabo nyine ko ashobora kuba yafashwe kuko ntitubona icyari guca gituma telefoni ziwe zose zizima kandi ntashike no ku kazi.
Niho hagira icyo mumenya ku makuru mashasha yuko aho yobaherereye nuko vyaba vyifashe ngira ngo muraza kutubwira kugira ngo abakunzi b'ijuru rya Amerika tuze kubabwira aho bizoba bigeze hanyuma mu bavuze hari abagaruka kuri aka kantu ngo rega ngo hari n'igihe usanga igihugu ata amafaranga gifise leta y'u Burundi none yishura gute yabwiye ati turafise nitubaha canke nidufise nico dutuma ariko turaduze hari cibaha hari nyinshi baha mugamo nkundire melance ntabaciriye mu ijambo kora ko amatelefone ariko aragorana twanze twakire uri ku murongo wa telefone ubwira nti tumutevye hama kakabaza umuca muri kagarukako Isaya uratwumva
ba
ego uherega Isaya
yeye mu mutwe akoma muri komini mu akarisindi nakoze kumera gute n'ubwo muri ko
yego uduzi je kugira ngo tushobe kukumva igoma mwifashe gute mbona hari ba mu gwa 23 aratangaje leta yabo bimeze gute cuka ubigoma
nuka uko gwagaze kwagaze neza tumeze neza uko biri hamaze kubaho cyarenze kabisa turashima uko tubayeho uko biri umutekano ko rwari gumije urabona cyari mbe umwitwikira rero na tugaruke kuri kize
yego
yego urabona umuntu arahembwa amafaranga amadorari 60 amadorari 60 ukayashyira kuri ubuzima bwamufasha mu buzima yagere azagiterambere byaje ugasanga umushahara we guracyari hasi tuze ahantu mperereye umutekinisiye arahembwa nka miliyoni ebyiri z'idorari
ku miliyoni nde gato ikintu uvuze ngo miliyoni zingahe
urugero arahembwa nka miliyoni ebyiri cyangwa se ibihumbi mirongo itanu z'idorari ugasanga umwarimu ari guhembwa ibihumbi ari guhembwa amadorari mirongo inani ugasanga umushahara w'umwarimu uri hasi ugasanga umushahara w'umusirikare nawo uri hasi ugasanga umusirikare nawe arimo arahembwa n'ibihumbi mirongo itanu ugasanga rero niho umutekano nk'uko utangiriyeho kuba umuntu yaza ufite
Isaya, je n'ukuri numva ntariko ndakumva neza, numva ntariko ndakumva neza. Melance mwe muriko muramwumva neza.
Oya sindabyumva.
Reka muhinga bw'izima tubasabe basubire kumuturonderera kugira ngo dushobore kumvikana kuko ahava afata umwanya kandi n'ibyo ariko aravuga tutavyumva mugabo tuke numvisemo arashigikiye ko umushahara w'abaganga uduzwa. Kakabazo nako ndabaza ni abavuga ko abariko barasaba umushahara bawusaba aho utari leta irafite amafaranga yo kuyongera bababwira gute muri leta kituma batumva icyo basaba kandi cyumvikana
ndo erega aho icyo kibazo nsane wagitangiye inyishu
yego
iyo abantu bataganira
yego
murumva nta nyishu ziheza ngo ziboneke murumva igihe bari bashikirije icyo kibazo aho kuganira ko baciye bavuga batija mugasho ikibazo rero naho gifatiye hajya ikiganiro ni ikintu gikomeye tuba turareka no mu kazi no mu muryango ikiganiro ni ikintu gikomeye naye ahandi si ubukene butuma abantu abakozi cyangwa abandi batumvikana si ubukene na gatoya oya ni uko abantu aho baba bari bataba bubahana kugira ngo basangire ikiyango bavugane bati iki cyogenda kuriya bakumvikana kuko ntawe uzosaba amafaranga hatari mugabo muri ayo make ahari asabikaniwe neza umwe wese bamuha agaciro abereye acaronka n'amafaranga yari kuronka hafatiye ku butunzi igihugu gifite nuko rero nuko byatoza kugenda mugurumva ko atari ko biri bica bisaba yuko bamwe barashagura abandi kubera afite ingumvu agaca yitwaza ingumvu tiwenda gufunga baca usanga rero ingorane zirajutse ibyo rero ariko ndavuga nti habuze ikiganiro bagafata inzira yo gufunga abantu nta nyinshi bitora agasho n'ikigeze gatora inyinshi na rimwe iminsi yose byama bigaruka mu biganiro
mbega none ayo ma uko biri uko mubibona ubu uko byifashe urumva muti nta kiganiro nta biri ko biravugwa ko hari icyizere cyo hazogera igihe bakicarana bakavuga bati iki kibazo tugitorera umuti guke kuko si ubwa mbere kera twabyumva cyane muri babandi bakora za SNLS na hehe n'ahandi ariko urumva ko byatandukiriye n'abaganga bakora mu mavuriro yigenga hari icyizere cy'uko umuti utogwa
erega iki kibazo
sabwe
umuti utegereza gutogwa nyine umuti utegereza gutogwa naye handi udatowe uno munsi bibaza ko ari abaganga batanu kizokwandukira abakozi bose kibandukire kuko umukozi ategereza kubahirizwa mu kazi kiwe umukozi ntiyaremewe gufungwa ntihaje ku kazi ngo aje mu gashi umukozi murakora mwumvikana avuga ati nyumururiza agashahara kaje kisununuru mukavugana ukuntu byogenda erega hajya nawe abivuga kuko abe yabonye icyo yinjije abakozi n'abantu baciye ubwenge kandi kenshi no mu entreprise ziteza imbere n'abakozi si amafaranga uba yarayazanye ateza imbere entreprise erega amafaranga arasayiriza kugira entreprise itere imbere muga ibikorwa n'ubwenge nibyo biteza imbere entreprise no mu gisata cy'amagara y'abantu ni uko nyine umukozi yakoze aravuga ati nakoze kandi n'umwimbu urahari niho rero aca avuga ati nanje nyongerereza urabona wewe byose ntiwoca ubitwara wenyine na jewe ntako ntabo ubo mu bifata by'ibitaro byigenga nababwiye ibintu byose byaradugije no kuvuga adugije n'umwimbu iwe uraduga mugabo umukozi nawe nuguma ko tazarera afite agaciro afite ntibashaka kumuha agaciro agaciro gahabwa ibindi bintu mugabo umukozi we ntahabwa agaciro izo rero urumva ko ari ibibazo bitegereza gutora inyishu kandi vuba bigatoye inyishu hashobora gufatwa n'izindi ngingo hashobora gufatwa ingingo abakozi ugasanga bafashe izindi ngingo zitabereye zitari zinakenewe
murakoze kuduha umuco twakire na Filipo kuri ndi murongo wa telefone Filipo ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga dusangire iki yako uhereka Filipo uri muri Kenya no musi muri Kenya mwatwitavye muri benshi akabazo canke intererano
cheko intererano yiwanze mu bisanzwe ndaba leta ikwiriye kuraba ibikwiye kuraba ikaraba ukuntu yogira nte iyo yongeza agashahara kuri abo baganga kugira ngo abaganga ntibazi barasohoka igihe erega nibwo ubuzima bw'abanyagihugu kuko nk'ubu uye umuganga amaze kuri kumudetera igihugu kigacakoresheje uburyo burenze bwabuka dusanga ntaco ariko aragifasha rero bahunga igihugu ku mvo z'uko baba babona yuko atagashahara gafadika baba bariko bararonga rero igihugu no kuvuga leta irakwiriye kuraba ikadoza agashahara kugira ngo natwe abanyagihugu batobashe tworoherwe mu bijanye n'ubuvuzi kino cyo cyiyumvira cyane
urakoze cyane ngaha muri Kenya ubwira umunsi mwiza ego milanse ikibazo c'abaganga ngo basohoke igihugu cifashe gute bariko baragenda ku bwinshi n'ibisanzwe niko vyahahuze bamwe baje manamba na hehe canke bimeze gute ubu ungeranije
ego banze nunganire uwo ahejeje kutwunganira
ego
Filipo ari muri Kenya
ari muri Kenya
no kuvuga hajya kutamenya agaciro gahabwa amagara kuba ari kwihenda gose kuko twese n'ubu turiko tuvugana kuko amagara yacu ameze neza icyo umuntu wese ari akiba kuko aba afite amagara meza udafite amagara meza rero nagombe azoba arinde byose bisubira itoto icyo bituma rero nshimiye cyane iki cyiyumviro Filipo avuze ati barakwiye kuraba ukuntu bafatwa neza amagara y'abantu amagara n'amazi asese kandi bayoye niko basogokuru bayiguze muti rero bimeze gute
ego
hajya urwego rw'abaganga nuko ari basanzwe ari na bake mu gihugu basanzwe ari bake bakabona agashahara kabo ntikabereye urumva niyagiye bica birara bimenyekanye hajya sibo bonyine bagenda uzibabe no mu kibano cye naragiye ahantu tugiye mu kibano dusanga aho tubura abantu b'umukangara badufasha twari tugiye gupfuba umuntu turabona abantu b'imikangara baza kudufasha kugira dupfuba uwo muntu kubera iki bavuga ati bose bagiye barasohotse bamwe bagiye Tanzania abandi bagiye muri Kenya abandi bagiye mu Buganda ni ukuvuga hari ikibazo bitegereza kwicarirwa ngaha mu gihugu cicarirwa biciye mu biganiro kugira ngo ingorane no munsi turimo zifatiye ku bukene twese tubyumve kumwe twumve kuba kuvuga bukene ari twebwe nyene dutegerezwa gushyira ingufu hamwe kugira ngo tubuvemo ni ukuvuga yuko ikibazo rero cy'abantu bajya hanze ni ikibazo gikomeye cyane kandi urazi umutahe leta iba yarashyizwe mu kubigisha hanyuma ugaca usanga wigishirije abanyamahanga bakaba aribo baza gukamisha abo bakozi bacu igihugu kiba carigishije birateye ikigongwe n'agahinga ni ukuvuga rero hari ikibazo bifatiye kuri ibyo biganiro bitegereza kuba kandi no kuri icyo kibazo nyine tukavugana umwe wese akaronka agaciro ategereza guhabwa
Nego mu misi yahera hariho sinzi ko ari byo mbgariho amakete ya cicani ya cana cyane ko kumbuga ngurukana bumenyi aho mu Bufaransa bari bandikiye bamwe mu ba tegetse mu Burundi arimo n'umiza kaminuza avuga ko barengewe n'ubwinshi bw'abantu bari mu gisata cy'amagara y'abantu bariko basaba ico bita kwimenyereza ngo baragenda bagaherayo ivyo vyari vyo ayo makete arayo kuri hari amakuru mu yafise ko
bo birashoboka kuko birashoboka ko bishobora kuba byarabaye kuko hari umurindi w'abantu baba baganga baba batarabaganga bagenda mugabo urumva hariho ndabavuga bati hariyo nabusanga bavuga bati biragoye kuzoguma ngaha ahantu naho ushobora guheza ukabura icyo ukora ukabura akazi byo wigiye bagaca bashaka yuko ukora ibyo utigiye kugira ngo ubeho mugabo mu gihe haba hariyo nk'ikindi gihugu ushobora kuronka akazi kajyanye n'ibyo wigiye birashoboka rero ko hashobora kuba haragiye abantu benshi mugabo kubera badatica ko ngo batubwire tubura tubyumva gutyo onye turumva ko hari umurindi w'abantu benshi bagenda
yego murakoze reka twakire na Nestor amatelefoni y'abari mu Burundi mu Rwanda n'ahandi matubabara ntariko ararengana ariko menshi ariko aracamo nayo muri Kenya turi kumwe na Nestor muri Kenya Nestor ikaze ku jugi Amerika no muri Sanga
muri makende Nestor hanyuma ndi hano muri Kenya
yego
muri make ikiganiro nka duhaye n'ishuga cyane
ndakoze
ariko hanyuma kibaza nziko nabwira ko mbaza mtu wabishanye na wangisha mwerewe
yego urabaza hamubwira uca uterere akanyani kwawe
yego hanyuma reka mbanze ntange ishingiro ku ruhande rw'iwanjye nagerageje kuraba ukuntu abaganga bahembwa bahabwa umushahara mu Burundi birabonekana neza yuko bivanye n'uko ubuzima bwarabyinje ibintu byarabaye nabi ariko biraboneka ko umengo ntabwo bitaweho njye rero kuba mbona bashaka kuba bovaho bakagenda aho bashaka kuba baronkera akazi cyane aho bashaka kuronka udufaranga dutubutse kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo narebe tubona kandi n'abaduteza imbere cyane hari abo nyine baba baravuye mu gihugu bakagenda hirya njye mbona umengo leta ntabwo yazashagurira cyane yobaho umwanya nyine ibyo wifuza kandi bakora canke naho nayo ikaraba ukuntu iri bwongeze imishahara kugira ngo bashobore kubishima muri make byo kino ushobora kuvuga kuko birababaje iyo uri mu gihugu ugasanga amafaranga uhembwa nabi koti kwezi birababana none umuryango uzotunga gute canke uzokumva yuko uri kunezerezwa n'akazi kurakora gute kandi ubona yuko ubufaranga uronka ari butume umuryango kandi uguma wiyongera binataye ko n'abantu ganga barize bakishyurwa mu buryo bwa leta usanga ababekanda ko ari benshi cyane baba bavuga ati turi abanaka na none imiryango idashobora kubaho gute nagira mbaze rero ubutumire ngaho ikibazo kimwe gusa aricyo ciki none ko tuzi leta ironka imfashanyo kandi leta ikaba ibintu byayo na bije ya niwere yanikoresha kandi nini cyane kuki bidashoboka ko abo baganga bashobora guhabwa agashahara gasabika kugira ngo amagara yabo n'igihugu ashobore kugenda neza cyanke nabo nyine bashobore kumva yuko bishimiye kuko tuzi neza yuko iyo umukozi ahembwa neza n'akazi agakora yitanga avuga ati reka nkize amagara y'abantu ndayarokore kuko nanjye hari icyo nshobora kuronka gifasha umuryango ego mucyari cyane nashatse kubaza haba iki cyane igihe ntambamiye uri kayitera ko tubona umengo amafaranga ya leta ikoresha mu mwaka aba ari menshi cyane
urakoze ugira umunsi mwiza ngahe i Nairobi ego mirasa akabazo ka Nestor i Nairobi
ego nibyo leta iraronka imfashanyo nyinshi cyane kandi buri mwaka bashinga amafaranga leta izokoresha mugabo ikibazo ni cya kindi tuvuga kumenya agaciro igisata cy'amagara y'abantu gifite muri buri gihugu ngaha rero ndiko ndaraba ukuntu abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bafatwa ntituramenya agaciro amagara y'abantu gafite muri buri gihugu narimbejeje kubivuga mu kanya umuntu hari icari kuko bafite amagara meza. Ayo magara meza rero yarakwiye kubungwabungwa tukamenya ukundo bayabungabunga, tuzashobora kugira umuduga ntushobora kukomera utamba muri garaje kugira ngo bande babungabunga. Umuduga ntuzogenda neza umushoferi agenda shonje ibikunda mu gisata cy'amagara y'abantu naho nyine nuko kugira ngo abenegihugu baronke amagara abereye abajejwe ayo magara y'abantu bategereza kubungwabungwa neza. Kuko uvuze uti kora ibi wase ndagupfunga, uko siko bigenda siko byateza kugenda. Hagize ikitagenda neza mutumvikana ko nukuje inama n'ingingo mukavugana muti kifashe uku igihugu n'icacu, reka rero turabe ukuntu byogenda kugira n'abandi bigende neza. Ni cya kiganiro rero namwe mvuga yuko hakwiye ikiganiro mu gisata cy'amagara y'abantu, harakwiye ikiganiro abarongoye igihugu bakabyumva bakamenya agaciro amagara y'abantu afite muri buri gihugu, umwe wese icyari cyose akamenya icyo ari cyo amagara afite, icyo agaciro amuha. Umuntu aronka agaciro kuko akomeye, muramaze kubona naho yaba ari gihangange iyo abuze amagara agashengera, muramaze kubona ko no kumwibuka bamwibuka batagasubira no kwibuka umuntu. Turamaze kubibona kenshi. Yego, tuze rero turamya yuko amagara y'abantu n'amazi aseseka ntibayo tuyabungabunge.
Murakoze
cyane. Haba umfashanyo ziba ziguye hanze kuko twarabonye hari igihe n'imfashanyo ziza zigakoreshwa ibindi, twarabonye cy'igihe cya COVID igihugu cyararose imfashanyo nyinshi, mugabo izo mfashanyo abajejwe amagara y'abantu baritanze barakora neza birashimwa, mugabo nta gashimwe. Mu cyagiye twarigeze kumva bavuga yuko hari amafaranga batazi iyo yagiye, murumva ko hakiri ikibazo kigoye kijyanye no gukonsumira no gufata uko bashobora kuraba abajejwe amagara y'abantu.
Murakoze. Yego, twakire na Tito ku yundi murongo wa telefone. Tito ikaze kujugya Amerika no muri Isanga.
Yego, murakoze. Murakoze kuma kajambo.
Muherere gatito.
Merenga mu bwiza niho mba ibujumbura. Je, nashatse gutanga intererano nce sura kandi mbaze n'ikibazo. Kubera urabona yuko no ibintu leta irifu irakora jewe sindabishima na gato kandi nibishimishije kuko kubona abantu bariko baraserura ki mu mutima w'iwabo bako basaba ko bongerezwa agashara ni byari kosa kuri bo, ariko tugatangazwa no kumva izo bintu ko bariko barafatwa bako baronderwa n'iperereza ibintu mwe n'icyo. Kandi basa yuko leta yogira icyo ifashije mereye ku mukuru w'igihugu n'abashikiranganji biwiwe cyane cyane umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida nga mu Burundi, nkasura kandi no ku bano bashinga amateka n'abakinguza amateka bakaraba icyo bazagufasha gukereka kino kibazo cy'abaganga. Kubera iyo abantu bariko baravuga iki bariko barashaba ikintu amuka cyangwa bariko bariruka kw'inyuma n'abapolisi cyangwa usanga leta iriko irabafata kubera ibintu bariko baravuga kandi ari droit iwabo usanga ikurazana ingorane mu gihugu. Nizo bintu biratuma abaganga bamwe bariko barakorera nka mu Burundi nabo batafatwe cyangwa bariko baragenda hanze kubera ubwoba cyangwa bagiye ahandi hantu kurondera amahera bahembwa afiye bivanye n'ubuzima babamo. Rero je nari mfite ikibazo, mbega ko tuko turumva ibintu mwe n'ibi leta igiye nibihe bintu niye migambi iriko irategura ku byerekeye iyongerwa ry'agashara kuri aba baganga? Ni icyo kibazo nari mfite.
Urakoze Tito, gira umunsi mwiza ngaho mu bwiza. Ego melanse, sinzi ko ari cyo mwobwira Tito ngaho mu bwiza.
Ego ubwa mbere aho nagira mbanze ndamushimire ukuntu atahura ikibazo cy'abo bantu bafunzwe kuko nibyo ntacyo bafungiwe bariko bazira ubusa. Ni byiza yuko bamwe n'abandi boza barasemerera kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe kuri bose, agateka kazina muntu kubahirizwe kuri bose. Ati rero mbega ni ikihe leta yobirikirakora kugira ngo agashahara kabo bantu ku kisununure bihava bingora kwishura kuko nibimwe matubwira ubwa mbere uwari kubyishura murumva ko mutaro kishoboye kuronka uwari kubyishura icyo kibazo nkico
niwe yari kubyishura
kuko icyo nobamenyesha ni uko mu minsi iheze harabaye habigeze kuba inama y'abashikiranganje ariko biga amategeko ajanye n'imyuga yo kuvura hanyuma inama shikiranganje iratanga rekomanda ivuga ati barabe ko igifata cy'amagara y'abantu coronka amategeko yacu akigenda icyo gihe umushikiranganje yari ahari yaradukoranije turagerageza turatangura turakora turashyira hari amategeko icyo twokwita twaragize umugambi w'amategeko yogenga igifata cy'amagara y'abantu kugira ngo igerekeye agashahara barabe ukuntu bokwigenga ntibiba bifatiye ku itegeko rijya rigenga abakozi bose icyo gikorwa twaragikoze mugabe icyo gikorwa naho twagikoze baciye bakibika mu kabati iryo tegeko ntiryigeze risubira kwigwa mu nama nshikiranganje murumva rero ko hariho n'ibibazo kuko birava n'ubutegetsi n'umutware aba hari uko abyumva n'uko atabyumva hariho n'umutegetsi usanga atitaho abatwara yatitayeho abatwara n'agashahara kabo urumva ko adaheza ngo akiteze twebwe rero mu gisata cy'amagara y'abantu muri ino minsi biratugoye kuko sinumva nk'ubu jewe ntitwumva ukuntu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu twaba bufite abakozi babwo bafunzwe umugabo ntihagire n'ikintu na kimwe bavuga kandi ari abakozi babwo aribo bariko batanga bariko bafasha ku magara y'abenegihugu bagafungwa mugabo bagaca baguma bimumiye murumva rero biragoye ko twovuga tuti icyoba kiriko kirakorwa n'iki biragoye jewe rero sindi mu kibanza kibereye kugira ngo ndetse ngo nishure icyo kibazo nibaza namba bariko baratwumva bazoheza batanga umuco kuri icyo kibazo
turizera ko na twebwe ku ijwi rya Amerika tuzobaronka hari ikibazo twese dufite tubafitiye mugabo ntitwashoboye kubaronka turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro mu minota itarenga itanu turaza kuba duhejeje Melancy kubwanyu rero ibikwiye gukorwa kuko urumva hari ibyo by'udushahara hari sinzi kuba nakwiye mbe barakwiyeho baracawurumbira ico gisata igikiye gukogwa nyuma yo kutwishura ko bakigihurumbira n'icahe ku mpande zitandukanye zabiza abaganga zabiza abigenga zabiza leta n'icahe kugira ngo umuganga azokwambara itaburiya avura aryohe wavuga ati ndavura ndatanga ubuzima ariko nanje nyuma yako yayo masaha y'akazi ndafise ico nshikanira umuryango
hajya nuko batabizi ingorane zagiye ziraba ni uko igifata cy'amagara y'abantu bagiye kuciriza mu politiki n'ayahandi ni umuhamagaro iyo rero kirose abantu bacinjiyemo bafite umuhamagaro wo kuvura ni igifata cyiza cyane kiryoshe cyane nta kintu kinezereye nk'iyo ufashije umuntu ubonye yari akitwe n'amagara agasubira agatora ubuntu bwiwe akarongi inguvu zibereye wewe rero wamufashije urahimbagwa ni kuvuga iki ni kuvuga abo bantu nibabaha agaciro si imishahara irengeye bariko bararondera bakeneye agaciro nk'uko n'ibindi bihugu igifata cy'amagara y'abantu gifatwa birafatwa neza cyane abavuzi bakabafata neza bakabubaha hanyuma barabye umwembu bafite muri icyo gihugu bakabaha ikibanza bibereye aha rero nungaha nibyo byari bikwiye kuba ni nacyo gituma kwirengagiza ikiyago n'abagize igitata cy'amagara y'abantu ntacyo buri kurafasha igihugu
yego hanyuma ku ruhande rw'abaganga naho hari ubutumwa imbere ko dusozera kino kiganiro
ku ruhande rw'abaganga icyo nobabwira ni uko boshyira umutima mu nda bagafatana mu nda mwene wabo agize ingorane bakishyira mu kibanza ciwe bakabona ko aribo bari mu ngorane mugabo uri kuraraba benshi na cyane cyane nk'abariya bari mu biti bajya busanga batwara abandi umenga mwene ibyo bibazo ntibibaraba kandi iyo ni indwara ikomeye cyane ugashya usanga mbere nibo badedoberezanye tubasaba rero ko bova mu ngeso mbi bakajya mu ngeso nziza bagafatana mu nda kugira ngo igisata cy'amagara y'abantu bitere imbere.
Murakoze cyane go murakoze cyane gose Melance Hakizimana. Twibutse ko muri umukuru runani FNSS ruhurikiyemo amasendika n'amashyirahamwe yo mu gisata cy'amagara y'abantu. Ejo nitwongera kubitura mu zombi twitabe nk'uko mwabikoze no munsi.
Murakoze namwe kuba mwatwiyumviriye kugira ngo tuganire kuri kino kibazo.
Yego.
Ejo cyane hijya yegiye cyose muzaba dukeneye ku bibazo bijyanye n'amagara y'abantu.
Ego kuri micro aha Washington DC muri studio y'indwi marikume na Diane ni nahazo nabateguriye nongera ndabashikiriza kino kiganiro muri tsanga cino munsi. Reka nshimira abo twasangiye ikiyago ku matelefone abatwakuye muhinga bw'ivyuma, nari kumwe na Nadia Taha be na ingenieur Tran bari kumwe